bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe imiganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jordiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze indwi abanyeshuri indwi bo kwishure nshingiro Akamuri yubatswe ku mutumba wa Kireka ni muri commune n'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi barengukishijwe muri parike gamiye sentare y'igihugu ya Kirundo bagirizwa kuba barasibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze bose uko ari indwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizwa manza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka 16 ariko we yaciye arekugwa kubera ta myaka gufungwa yarakwije mu Burundi imyaka yo gufungwa ihera kuri 15 abigeme batandatu mu bo bari kumwe bo baciye bajanwa mu gashoko igipolisi mu Kirundo mu nyuma batatu muri bo bararekuwe ibiro by'umushikiriza manza wa Kirundo bikaba byategetse uno munsi ko batatu basigaye bafite imyaka 15 16 na 17 bovanwa mu Kirundo bakajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru ry'Ingozi ni mu buraruko bw'u Burundi n'ubundi. Amashami atandukanye arimo ayo mu gihugu aharanira gateka kazi na muntu akomeje gusaba ko abana borekurwa muri ayo mashirahamwe harimo n'ayahadi hanze nk'ishirahamwe riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch ryavuze mu itangazo ryabo ko abana aho bari ubwo bari bwinshi ku buryo banatinya no gufungura. None mbega amategeko aravuga iki? Abo bana bizogenda gute? Ni kamashirahamwe ku rwego rw'igihugu ariko arakora turabigaruka ko handi hato n'umutumire wacu ariko imbere y'uko mwakira mugenzi wacu na Irobi Eloje wirikaneza abanza tubwire ibiri muri iryo tangazo rya Human Rights Watch.
Iyo tangazo ry'igisata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yo abanyeshuri ndwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Lewis Maje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo. Umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ta myaka yo gufungwa yarakwije mu Burundi ifatirwa kuri 15 abandanya asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi. Munyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugaba abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi. Ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe buramuka bagiriye icyaha. Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu bavyeyi bafite umwana afunzwe ku wa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafite n'ubwoba bwo gufungura. Iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku vyo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri 8 kubera banditse ngo ja hanze canke turanse ikiringo ca gatatu ku ifoto ya president Nkurunziza mu bitabo byabo. Uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha. Ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye. Abawugize basabye ikigongwa abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukundi igihugu mu mashure. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo.
Abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatic ucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'ingene yavugwa muri zo manifestation n'ukuvuga rero yuko atawuhakana towe karta yuko biri ampirye.
Human Rights Watch ihamagarira abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto. Muri kino gihe Runanife na Debe rwita ineza abana mu Burundi rwasabye ko abanyeshure bafungiwe mu kirundo borekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro. Ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikirwa ngo abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse. Mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba ataribo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishure nshingiro wa Kamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwijwe rya Amerika ku idosiye iri mu butungane atacyo ivuga ko twagerageje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloje Urikaneza, harakinuye natwebwe twabandanije turondera uvugira president Pierre Nkurunziza kugira ngo twumve ico ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bigona kuri ico kibazo ariko twamukenye. Mukanya turaza kwakira abo mwishira hamwe FNADEB gitaho ineza y'abana kugira ngo batubwire ivyo bazi kuri kino kibazo n'ico bariko baragikora ko ariko imbere yuko tubakira ndeka twakire bamwe mu bamaze gushika ku murongo wa telefone b'abanyagihugu ijya nino bavuze ko bafise ico bavuga kuri kino kibazo. Wa mbere Duseni Abdul. Abdul Ikadze, ego uherereye he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba.
Hama ni kibazo canke n'intererano?
Je nagira ngo mbanze mbabaze abo bana bafite imyaka ingahe ku buryo
batatu basigaye bafite 15 16 na 17 mu gihugu cy'u Burundi baravuga yuko umuntu wese amaze kwiza imyaka 15 ashobora gupfungwa.
Ashobora gupfungwa.
Yego, mu gihe yagirwa n'ica.
Yose baba barabikoze ku bushake cyangwa byarabatunguye nabo.
Ico kibazo mukanya turaza kukibariza uwo muri FNADEB twari twibaza ko tuba turi kumwe ku murongo wa telefone ariko aga telefone kamucikanye muhinga bw'ivyuma bari ko aragerageza gusubira kumutora kugira ngo yishurutswe tubazo twanyu turaza kukamubaza.
Uko inama natanga uko abo bana nimba bafite imyaka yo gufungwa asuzumwa nimba barabikoze ku bushake bakaba bagira ukuntu babahana ariko batagombye gufungwa kuko urumva yuko na urebye ntabwo babishakaga nabo kandi ntabwo bafata ifoto y'umukuru w'igihugu ngo bayikorere na ku kageni ari ubushake bwabo ntabwo byakunda kuko byaratunguranye. Nge niko mbyumva.
Wowe ukabona ko ico kugwa ari gikiga Abdul?
Hakagiyeho inyigisho bakabahugura bakabereka yuko ibyo bakoze atari byo ariko ntabwo hazamo gufungwa rwose. Ngewe niko mbyumva.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze rwose, tuba tubakurikiye gatanu kuri gatanu.
Urakoze. Hama nshuti zacu tusaba imbabazi, murazi ko iminsi yose ya gatatu ubundi ni ikiganiro cy'amagara y'abantu ariko uno munsi kubera kino kibazo twashimye yuko tukigaruka ko ikiganiro cy'amagara y'abantu tukazoshobora gukurikirana ku munsi wa gatatu. Turasi na Faida. Faida, ikaze nawe. Faida, uratwumva?
Ndabumva.
Ego, uherereye Faida?
Ubu ndi Rusizi.
Mu Rusizi haravuga make Rusizi
mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego. Ni kibazo ni intererano canke icyumviro kuri kino kibazo cy'abantu bana?
Njyewe inama natanga urabona yuko biriya ntabwo ari ibintu umuntu yakora ku bushake bwiwe cyangwa se ashobora no kwibeshyamo gatoya bikaba byakorwa. Ariko guverinoma y'u Burundi yagakwiriye kubagirira imbabazi ikagira ikigongwe ikabakurikirana ariko bakagize igihe noneho bababarirwa kubera ko kirahabwa ari kintu umuntu yakora na bwa kigandiriye.
Hama ari hahamwe naho uruhande rwa leta ruvuze yuko babwirizwa guhanwa ico bamunyuma n'inkica.
Ibagizwa
ari nkamwe bavuze ati ivyo bakoze twebwe bihanishwa na ino tegeko bigenda gutya nyene buhumiriza amaso kuko bakivuga ko arabana canke ivyo genda gute.
Bose leta y'u Burundi yagakwiye kubagirira imbabazi ikagira ikigongwe kubera ko naho bahanwa bazahanwe nk'abana ariko abana bagifite akazoza, abana bagifite hari ibintu urubyiruko rwibeshyaho rukaba rwabikora nabi kubera kutamenya ariko bagira ikigongwe ntibahane nk'abantu bahana abantu bari intelektuele cyane.
Urakoze cyane Faida, nawe ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda.
Namwe murakoze.
Aga telefone rero ku mutumire wacu ariwe Ferdinand Simbaruhije umukuru na Nife na Debe gwitaho ineza y'abana karakunze buturi kumwe ku murongo wa telefone. Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu Ferdinand. Aga telefone kare katugwe
ariko birako nashaka kubwira yuko rewe ntari ateje ntwaro na Nife na Debe jewe ndumunyamanga mukuru na Nife na Debe
urumunyamabanga mukuru muradutunga tuvugana mu kanya mwari mwatubwiye ko muri umukuru urunani ariko mudutunge nta kibazo muri umunyamabanga mukuru. Ego niko rero hari abanyagihugu bamaze gutanga ibyiyumviro byabo ariko imbere yuko tubashikiriza n'utubazo twabo dutandukanye. Akabazo ka mbere, ico kibazo catanguye gute barabibabwiye mu runani FENADEB mwabimenye gute hamu aho kigeze ni gute ku makuru ya nyuma mufise twari twumvise ko bahava bajanwe ingozi nabagiye canke ntibaragenda.
Mwaza chaneko sekunda zi choki wazo mungi kuri uko vya gende mwosti ya mga wala wana washika ndindui aliko hilo uonjini wagi fatuwa umwe basa wasanga fisi mnyaka mnike chane nukubuga wasanga fisi mnyaka yuko dashwa kupungwa umwana hilo batiwa mrekura wachata hajima hilo hasigara yo hasigara pashkwa wana washika kuri watanda tu kadi mwosti wii gende hayima rero baraguma yo kugira ngo bagira amatohoza niho rero mu nyuma zaho batatu muri barekugwa rero rero hari batatu rero bagipfunzwe abo batatu rero bagipfunzwe uno munsi mu gatondo twaronse inkuru tubwiye yuko nabo uno munsi hari byahindutse kuko uno munsi yabonetse bashi no kuvuga mu butungane bashinze ko abana bobandanye baguma muze muri bobandanye bapfunzwe guhinda ko amatohoza arangira.
Hanyuma hariho umwe yarakwije imyaka atarakwije imyaka 15 abandi batatu turumva aho bari abandi batatu bobo kubera iki barekuwe bagenzi babo ntibarekurwe.
Uko twavyumvise umva niko twumvise ko by'ukuri nkuko mubivuze ko hariho batatu barekuwe ni ukuvuga basanze atakibagira rero ngira ngo murabona ubucamanza urabona ingene abacamanza bagira amazi amatohoza yabo rero twebwe numva ko muri hano twebwe mu runani nibyo twabikurikirana cyane kuko turafise banadufasha kubikurikirana bari ku rubuga rero twese novuga ngo mbega ngo byagenze gute ido nido ko umuntu abasanga atabwiye neza uko bimeze neza ariko mugabo cyane babwiye coco nuko urumva abo bariko batanze bobo bera ni ukuvuga basigaye batanze ari ibintu bakishwa kubandana yabakorera ko kugira ngo barabe ko atore bagiye muri aya makosa rero bimeze gutyo ndetse icyo nabwiye cyo nuko bari bavuze ko abana kuko murazi ko umuntu ya Kiwundo nta bohero rihari yabarabigeme cyangwa abapasoni aricyo gituma bashya bavuga bati abana bose muze muri mu bihe byo mu byo by'ingozi rero ivyo niko bimeze ariko ikindi babwira nuko naho bimeze gutyo urumva turafise ni ukuvuga abana bashobora kubana mushingwa manza twumvise ko agomba kunguruza urwo rubanza hanyuma kandi ataza kwikora we nyine mu kigo kitarenza amasaha 48 uko rero niko byifashe rero netwe natwe nk'urunani nta kuntu tuba twikurikirana ku muntu ku muntu utavyukuri tuba turubaza byaho bigeze n'ibyo nashaka kubashikiriza.
Ego hanyuma hariho uwitwa Abdule ya telefone mbere ko muza ku murongo avuze ati abo bana baremera ko babikoze nimba barabikoze babishaka canke bavuga iki.
uko imeze urumva n'umuntu turabwiye cyo turumva nuko urumva kuko nuko bavuze ko bashaka kubana ya matohoza direkana yuko abana batabyemeye urumva rero rero kandi uko twabyumvise nuko ibitabu byabaciye mu byabaciye niko abana bashiki bararoze ibitabu n'ibyo byaci imbere hanyuma rero mugabo byabize biva hari ntawuzi neza ingene byage ntawuzi neza by'ukuri ukuri hakuri rero dutwe turumva mwumvise ko basabye gutunganya basabye ko ngo ikirigo cyo kubandanya bagira amatohoza rero nuko imeze urumva yo nta bana bavyemeye ko bavyemeye aho urumva ngira ngo wata basiga igihano
hanyuma hari hiriho ayo matohoza ariko rakorwa ku ruhande rw'ubutungane mu runani namwe hariho ayo mwa muri komurakora kuko twumvise ko ari bitabo byaje biva babatiza kugira ngo umuntu yemeze ko ari bo babikoze harakenegwa amatohoza bashobora kuvuga ati twebwe ivyo bitabo twabinose gucyo bimeze gucyo kandi wundi mu Burundi bitabo biratirikanwa umugasanga aragifashe hagehaye uwundi ku ruhande rwanyu hari cyo muri komurafasha nk'urunani
iyo byadutse no kuvuga twebwe cyo tubikurikirana ndetse nabwira ko twe dufite n'abantu basanzwe ariko dufasha nyine hariya nyine no kuba mu ntara nyine akiri basanzwe bahari nabo nyine baze nabo nyine kugira ngo kuko urumva n'umushyira amazi kugira ngo aburane by'ukuri burya nawe nyine atakoronka nawe nyine ibyo akorera ko nawe nyine iyo nabi abihagwa n'abantu batandukanye urumva nawe nyine urumva rero niraza kugira ngo ngaho uko byikose burya amatohoza akomeye burya nayabashikiriza amazi twebwe icyo dukora gusa ni uko gusa tuheza tukavuga n'umushyira amazi kugira ngo arajwe yoburana abingene yoburana kugira ngo nyange umwana by'ukuri ava agira ingorane ava arenganywa kuko murabona nk'umwana umwana ayiga mu mwaka w'indwi hanyuma ugasanga kumbure byasize ugasanga yapfunzwe bivuye kumwikeko akamara imyaka akamara iminsi n'iminsi mu by'ukuri ndagahomba gakomeye cyane rwose kuko urumva abatayibyigwa ababyeyi bari mu maganya umwana mu maganya mu by'ukuri n'ibintu bibaje cyane aricyo gituma by'ukuri kugira tuti ukuri kose ukuri barabe neza ntihagire umwana ava agira ingorane atari ni ukuvuga ntihagire umwana hava ko ahogwa urwikeke rero ni ibyo ngira ngo umushingamanza rero nawe ariko arikurikirana urubanza turizeye ko by'ukuri ngira ngo abana bazokwezwa
hanyuma mbega umushinga na Ferdina mwarabonye ibyo bitabo bavuga ko basibanganije mwarabyibonere n'amaso yanyu
mu by'ukuri jewe sindashobora gushikayo murumva twarumvise ko bavuga ko ngo byasibanganizwa kugicekira ku maso ya imuhi igihugu rero zisinova mu cyo ndakibona mugabo twarumvise ko twabyumvise nyine ko babivuga nge cyo gitabo kimeze twabyumvise
hari isano byaba bifitaniye na bimwe byigeze gusibanganywa muri 2016
ivyo kubitora ko ivyo si ibintu vyoroshe kuko urumva mvuga ngo kuko deja kuko nguna munsi nkuko mwavyumvise urumva ntibarafata ko n'abana ariho babinabikoze urumva kuko rero isano kandi tutabona neza ivyo ari vyo tutabona neza ko abana ariho babikoze biyogora kugira ngo kwemeza vyo tugora
mbe abo bana twumvise ko ari 15 16 na 17 bari mu wakanga
bari mu mwaka w'indwi
bose barigana mu ishuri rimwe
bari mu mwaka w'indwi bose
hama ibitabo byasibanganije ni ibitabo byerekeye icigwa kimwe
ni bitabo byerekeye icigwa kimwe ibyo twabavuze ngo bitabo bya science bi
Ejo gye America Washington ditse mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro ni muri isanga kwa gatatu mwari mumenyereye ko tuja mu vyamagara y'abantu ariko twashimye kugaruka kuri kino kibazo c'abana bapfunzwe bagirizwa yuko basibanganije ifoto mu kuri igihugu c'u Burundi ariwe pia nkuru nziza ku rongo wa telefone trase abanyagihugu basu tubazo dutandukanye sabatora twumva
Yego neza ndabumva radio y'u America ndi hano mu Rwanda mu murenge wa Mubuga mu kagari ka Nyagatovu hano ikarongi nubwo dufite ibazo bya neto akariko ndimo ndabumva neza
akabazo canke intererano kumutumire
nabikurikiye cyane abarabana baziza barundi basibanganyije ifoto y'umukuru w'igihugu
ni baracarabera sabato
abantu bose baza gakiro k'umukuru w'igihugu
mufite
ubudahangarwa bwa 10 minute
sabato
bagomba kubahwa kandi ntabwo bararabana bayobewe ifoto gutandukanya ifoto y'umukuru w'igihugu n'ifoto y'undi muntu mu byukuri nge mbona nubwo bahanwe ibihano byinshi by'imyaka 5 n'imyaka myinshi ariko bagombaga guhanwa koko kubera yuko bari bakoze icyaha kandi kiracyane icyaha mu mategeko n'icyaha kigomba guhanwa umukuru w'igihugu ni umuntu ugomba kubahwa no guhabwa agaciro
sabatura twumva
kuri hari ikintu nashaka kugarukaho niba barabikoze bari mu ruhame mu bantu benshi icyaha kigomba kugira ubukana kuruta uko baba barabikoze ari abo bana 10 gusa ari abo bana 10 gusa bakabikora ubwabo ntabwo bagombye guhanwa igihano kingana kuriya
sabato urikura twumva
benshi cyane mu isoko cyangwa nko kuri asambura mu kigo ku mashuri bakabigerekana abandi bana ibihano bigomba kwiyongera.
Sabato,
hari kibazo nashaka kubaza. Muri kunyumva neza?
Urashobora kutwumviriza imbere kubandanya?
Yego.
Ubwa mbere abo bana nabera uvuze yuko babikoze, nta numwe aravuga ko babikoze mu gihe bataracigwa urubanza baguma arabera. Ubwa kabiri nta gihano baracigwa, nuko bashobora gucigwa ico gihano c'imyaka 5. Ubwa gatatu sabana 10 na bana 7 barabana 7 mugabo ubu ni batatu basigayeyo. Akabazo kawe rero.
Yego murantunga.
Mhm.
None nagira mbaze iriya miryango mpuzamahanga ya Human Rights Watch n'indi miryango irengera agateka kazina muntu ikunda kuvuga iyo hagize nk'umuntu urugu rukwagirizwa icyaha, noneho bagahaguruka bakavuga yuko abo bantu batagomba guhanwa cyangwa se bakavuga yuko abantu bari kuzira akarengane. None nagira mbaze ese imiryango ya Human Rights Watch irashaka yuko abantu bagirizwa ibyaha bajya badafungwa cyangwa ntibabiryozwe kandi babakoze ibyaha? Ye numva bagomba kudusubiza kuko iyo miryango mpuzamahanga ikomeza kugenda ivuga yuko abantu bahohotewe, kandi ngenda abona umuntu wese wakoze icyaha agomba kubihanirwa niyo yaba ari gukekwa, ariko agomba gufatwa mu gihe bari gukora isohoza kugira ngo akurikiranwe, ariko imiryango mpuzamahanga ntivuge ngo ari guhohoterwa kandi aba yakoze icyaha.
Ubwire umunsi mwiza
gukurikiranwa baze kubidusubiza. Murakoze cyane.
Ubwire umunsi mwiza ngahambwe guca Rwanda. Mwumvise akabazo ka Sabato Ferdinand.
Nakubise cyane kandi nibaza kongira ngo nakubise nayo bitigeye neza cyane gose yabarije.
Yego.
Mu by'ukuri twebwe ico twovuga twebwe nk'umuntu nani nuko burya twebwe umuntu wese uko ari kose naho yo mwana umuntu wese agize ikosa by'ukuri twe tuvuga tuti nahanwe, ariko twe tuvuga tuti ahanwe mu by'ukuri bigaragara neza ko ari we yakoze ikosa. Kuko rero mwabyumvise nuko abana kugeza no munsi ntaho fata ko ntabwo ngo nibo, kuko mwabyumvise ko urumva na matoza amanza matoza atabandanya, ariko twe tugira tuti dusanze by'ukuri ari vyo n'abana bafite kwa nabonye kuko burya icyo nabwiye cyo nk'uko na umuntu yanaheze kuvuga ko mu kuri gihugu umuntu adasanzwe n'umuntu twese twubaha n'umuntu by'ukuri atahuta kuyubaka ko rero nico gituma tubwiye tuti ntawuvuga ko dusanzwe by'ukuri bagize bakosa nuriza ko problema abana n'abana bohanwa kumbure ingene bahanwa ibintu kundi kunde mugabo ariko niza kongira ngo ko ikotse umuntu yokwereka yobereka kugira ngo n'abandi bana neza n'ahirya hejo turase gufina kumbure ku bintu gatejo gufina ko
baramutse bahanwa
ntagira ngo twebwe nk'umuntu ari twe ntagira ngo tuvuga ngo ntibahanwe tuvuga tuti mu byukuri ukuri kuja habona ntagira mwana n'umwe byukuri ahogwa ubwikeke.
Hanyuma bahanwe bohanishwa igitabo mpanavyaha canke bagahanishwa amategeko ku ishuri kuko bari ku ishuri
cyane cyane cyo kibazo mu kuri ko twebwe ko tubona nuko burya muze muri umwana giye makosa ku ishuri abafite amategeko amura ku ishuri, no kuvuga hari byo bita reglement scolaire no kuvuga amategeko ku ishuri, kandi byo kuna nyene ko tuyazi na amategeko afite atekanye bitari bike atekanye ibihe bitari bike. Rero umwana rero umbatubwira kuti ari ku ishuri na hanwe amategeko nyene amuhande byo kuri, hanyuma kugira ngo nabagenzi biwe nabo nyene babone ko bagitwa tinya kuko burya ni cyiza ko burya abantu bose arya abatumbire hose mu masosiyete yose iyo atagwana kugiyeho ibintu bashaka kumera nabo ugasanga abantu bakimenyera. Rero tugira tuti umwana naho yo mwana nawe nyene akagira makosa amateka arahari byo kuri nayo nyene aheze akurikizwa nayo nyene kurya meze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murumva aho Finadebe ihagaze ati abana baramutse bakoze amakosa niba hano ariko bahanishwe amategeko agenga amashuri ibyo bitabo mpana vyaha bibe birabangire gatonya. Trose Celestin ku yindi murongo wa telefone. Celestin Cards
ndere neza ku ijwi rya Amerika
twaramutse kandi turaza kwirikwa akabazo canke intererano ku mutumire.
Akabazo mbanza kuvuga nuko nabonye kiriya gihano cy'imyaka 5 kwa bariya abana cyaba kirengeje bashaka ibihano byoroheje. Hanyuma ku ntererano nuko ubundi umukuru w'igihugu hari hose ku isi hose agomba kubaho, si n'umukuru w'igihugu wese n'umuntu mukuru yakagombye kubaho n'abana. Nkaba numva rero nkurikije uko ababyeyi ubushize batakaga amategeko aramutse abafashe n'umukuru w'igihugu ababyeyi baramutakiye baza bavuga ngo burya umuryango uturuka mu kibano. Perezida nawe kuko numvise bari ababyeyi bataka cyane ati ntabwo ari twe twigeze tubatuma, ntabwo na nyine ababyeyi bigeze batuma hano mu Kinyarwanda turavuga ngo amatako y'umubyeyi acumura yicaye. Buriya abavyeyi nabo babona ko basa n'abacumuye ndumva baratakambiye perezida w'i Burundi. Ndumva nawe rero yareba nubwo ubutegetsi cyangwa se ubucamanza bwabahamye icyaha ariko nawe akabagirira ikigomwe kuko bakiri batoya bakaba barebwa akanyafu koroheje mu Kinyarwanda niko tuvuga bakagira icyo batinya kugira ngo kuko bakiri batoya ariko ntibigere aho bahabwira iya myaka itanu. Murakoze.
Murakoze ugira umunsi mwiza. Ego Ferdinand ibyavuze Celestin murabyumvise none ubu abana aho bari mwarababonye ba muri FENADEB bamerewe gute muri bo hanyuma haraba abo bafise bariko barabunganira bazoshobora kubaburanira.
Ego murakoze cyane ku mezo kibazo ariko hariho ikintu bagiragara ko bagira bazibazo bavuga bati imyaka itanu jewe rero simbona aho ibyo bintu babikuye kuko jewe utonzi nuko uno munsi twabyumvise nuko bagize nuko bafashe ingingo fata kibanza yo kubagumizayo ni ukuvuga iminsi mirongo itatu nta myaka itanu rero na hamwe nize mbona ibyo bintu
bavuga ko ari nka hamwe icaha co bagira ntibibaciriye ariko atemeye nka hamwe icaha co bagira bashobora guhanishwa igihano c'imyaka itanu.
Yego cyane rero ngira ngo nibyo nkuko baheze kuvuga ati atabana bashari bato kumbure no kuraba nibyo ati yabwiye ati ndetse atanga n'impanuro ati burya umuhigo n'umuntu adasanga utafite umuntu wakwiraho umuntu wakubwira ko ibintu amakuru akubwira ko gusinya ko gutyo ati ndetse naho yari undi muntu wundi mutegetse wundi nta kumukina ko nguze kugira amakosa nkabe nayo waze umutuka cyangwa abona ni foto yibo n'ibindi byinshi bibi nibyo twese tubiba gutyo n'ukuri nta muntu umwe no munsi ariko ko yofatwa nabi rero no kuvuga ko bikeneye ko abana nibazi makosa bo hanwa ariko tugira tuti n'abana nibyo turavye burya umwana afite imyaka 15 akiri muto buri mwana w'umusanga hari naho agira ibintu kumbure ugasanga bigize atarinze no kuyumvira atazi n'ingaruka ntawe ugasanga nibyo gufina nyine ugasanga mbwa ntabwo neza ingaruka yabyo ariko rero urumva mugabo ko abana niko ravuga ngira ngo ntabafata ko ntacono bavuga ko urumva nkuko mwabyumvise baracera kuzimo munsi acera ntawe twovuga ngo no munsi ngo yagirwe ikosa rero urumva ngaho byatagoye gato urumva rero nitwe twatugira tuti reka ahubwo turabe ngira ubutungane bukore hanyuma ngira ngo azoze bashikize ingingo atari kera kuko nababwiye ko mushu wa manza ko nabyumvise ariko yitegura kugira ngo yunguruze ku rubanza umwanya muto cyane tuzere ko ngira ngo kungure ukuri kuzahabona rero nibyo rero umukobwa n'umubyeyi nawe nyene niyabona uko bimeze akabona hamwe byose bikabagira nibaza ngo sinamuvugira mugabo ngira ngo uko bikote ngira ngo azoraba ibibere nawe nyene turazi ko ari se barundi.
Turase na Gilbert Kyundi mu rongo wa telefone. Gilbert Ikadze.
Alo
Gilbert Ikadze, ego uherereye he?
Munha ya Bururi.
Yego nakabazo canke intererano ku mutumire wacu.
Ni intererano.
Duga ku ijambo. Duga ku ijambo turakumva Jilbe. Jilbe turumva agatelefone kiwe kadashobora katariko kararengana muri kano kanya. Hama Ferdinand, hari haba mu Burundi canke mu bindi bihugu bitandukanye ivyo bita caricature aho usanga umuntu bacishamwo bagacapa utuntu dutwenza abantu bakagira ikibice mu bicapo bitandukanye kandi ivyo navyo bigashobora no gufata abakuru b'ihugu batandukanye ndetse n'abandi bategetsi. Ico hari ico muriko muracibaza ko nkamwebwe ko bishobora kuba biri muri urwo rwego?
Ariko nibaza kugira ngo ko nibaza ngira ngo ko ndabyumvise ngira ibyo ni bya karikatire kuko karikatire irumba ko mure ni ibicapo umuntu ashapfa akagihageza kuraba umuntu akamucapa ku nuku 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 then umengo sinofata ko ibyo bisaze siko nubyita no bita ko cyaba kandi buri abantu bagira karikatire n'abantu kuri bahinga abari abantu baciye ubwenge abari abantu bize kuri bazi ku abantu ufata bajya abana sinofata ko bari ku rwego ko ndashobora karikatire rero ngira ngo sinofata ko no bigenya muri ubwo buryo rero.
Ego turase na Shimira Imana ku ndi murongo wa telefone. Shimira Imana ikaze.
Ikaze cyane.
Ego aho uherereye?
Merereye mu Bujumbura mu Gisagara. Uyu mwanya tuvugana mpagaze mu Kigobe.
Nakabazo canke intererano?
Je nagomba guterera. Ikijanye n'ico cyo kuvuga ko abana bafashe ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo bo kubwanje nibaza yuko batobibahora rwose ubifata ibisanzwe abana baba ari abana nyine yego nico kintu nibaza ko uko byogenda
urakoze cyane ugira umunsi mwiza yego hanyuma gafadina sibintu bibaye rimwe bibaye ubugira kabiri hari ico muri ko murakora ku rwego rw'amashirahamwe aranira ineza y'abana kugira ngo bashobore guhimiriza nkumbura umwana aravuga ati je naracafye ncapa no ku ntebe nkacapa na hehe kandi gushamwa gakaramu gatukura canke ka gase irindi bara nabigize ntazi byo ndimo hari inyigisho ziko ziratangwa ubundi abana ku mashuri barigishwa bati uyu muntu ntimugakore ko naho habifoto
mwaza tane gote kandi byukwizewe itukazo muvuze kandi kazo kiteke nka ku mutima kandi tumaze tunabivuga ngirango mu marada atandukanye no kuvuga iyo bintu meze gukimu byukuri umuntu atabona ko ari kibazo kandi niho umuntu ataza gatora burya nta gusha utora inyisho y'ikibazo ikazo kitaraboneka rero mu byukuri mfatiye ku byo bintu byabaye mu mwaka wa 2016 ndetse no munsi mukabona ko bisubiriye twebwe rwagiye byose tutabiduha inyigisho rero no kuvuga ko twebwe uno munsi muna kabona ko hari bikenewe cyane gose kuno munsi haba ababyeyi ababyeyi bikwiye gutanga guha indero abana neza akabwira inyifato bashobora kugira haba ku mashuri haba mu kibano haba no mu nzu by'ukuri umwana akamenya neza akamenya akamenya atasha kurenga no kuvuga akamenya inyifato ibere inyifato itamutere ikibazo haba ubwo nyene cyane haba no mu buzima bwo gabo haba no myaka yo kwirikira ariko rero ngira ngo ito no uvuga nuko burya rero murabona ko umwana nibyo umwanya munini amarana ababyeyi n'ubundi amarana n'abarezi ku mashuri turifuza ko by'ukuri haboneka inyigisho ku mashuri kugira berekene abana ibintu bibereye kuko burya hari ikintu hari ibintu abantu bakwiye kumenya ko abana cyane cyane ndiko ndavuga ko niho n'umunsi tero tuvuga ko bakwiye nabonye kumenya ko hariho hariho ahantu hateweho gushika ni ukuvuga baronke inyigisho by'ukuri baronke inyigisho zijanye n'imyifato ibereye ku mashuri ndetse n'umuhera kuko mwumva ko umwana abana bene abo bagize nk'ibyo urumva ko ari amakosa akomeye cyane rero niko navuga hanyuma ikintu navuga kindi waheze kuvuga agize ati tujewe atuko nibaza ati nibaza ko abana atabana uba ati ntabwo bija ko cyane by'ibihano ko yari abana jewe ngira ndi umwana by'ukuri umwana uwo ari wese yohanwa agize amakosa yohanwa kandi ibihano by'abana birahari niyo ngira ngo niko kumbure umubyeyi umwana niyo yagize amakosa uheze ukaraba uri umubyeyi ukaraba wana umugira imbabazi birashoboka ariko mu by'ukuri burya ari ibihano abana ushobora guha umwana haba muhira ndetse haba no ku ishuri
hanyuma ibyo bitabo navyo vy'amashuri binjamwo amafoto yaba ashobora kuba y'umukuru w'igihugu canke ikaba y'uwundi byo murabivuga ko iki ubundi niko byabwirije kumera igitabo cyabwirije kuja kwa ayo mafoto ntibiduhava bituma n'ubundi uyo mwana igikosa ariko ratabizi gusumba mu gihe igitabo c'ishure akenshi uhurusanga kuva kera carimwo ibitandukanye bitarimwo amafoto ga Ferdinand
ego murakoze cyane kubaza n'ibyo urumva mubivuze mugabo ngira ngo twese turavye igihe twiga amashuri mato mato ngira ngo mwese mwabyibuka turabona rimwe na rimwe ita wasanga wasanga ubona ko bikoma foto y'abantu rero ugasanga akabekera nk'umuntu kanaka w'umutegetsi kana ukabubona ko byukuri bikagaragara rero nibaza kugira ngo sinofata ko ngo hagiye mwifotoje ko bwanje sinofata ko ari abakozi rero ngira ngo ibihambaye gusa no kumenya ko nuko abana bamenya byukuri uko igitabo cy'ishure kwari kutubaha bakamenya bagifata kugira ngo by'ukuri icyo gitabo kimeze gitabo kimeze neza gikoreshwa n'abandi kizokoreshwa n'abandi bana bandi kuko uno munsi mwari nayikoreshwa uno mwaka hanyuma umwaka uza kazokoreshwa n'undi mwana wundi rero byakeneye ko rero ko umuntu amenya icyo yubaha ngira ngo kumbure ngira ngo sinofata ko amafoto agiye koze kuganda sinofata ko ndetse mbona hari amakosa
hanyuma rero tugarutse kuri amategeko agenga amashuri atandukanye ya yandi reglement d'ordre intérieur bavuga mu rurimi rw'igifaransa kera hari abamwe ati umwana aracegwa tumukura atatu umwana agatirisha tukamukura cumi tukongera tukamuha ubusa yaramuka ko zibi bikagenda gute ubu amategeko ahari mu mashuri atandukanye aratomora neza ico umwana abwirizwa guhanishwa mu gihe yononye ibitabo by'ishuri haba mu kubitabagura haba mu gusibanganya ibyo byose bishobora gusangwa muri ico gitabo yabaye mafoto y'abinyandiko zitandukanye
Ego cyane kumubuze kuri burya muzi mategeko y'ishure nk'uko tubizi turazi ko by'ukuri harimo ibihano bitandukanye ndetse niyo umwana yananiranye urashobora no kumwirukana hanyuma ukamuta umubyeyi akaza kugira ngo ikibazo cy'uwo mwana mucigire hamwe ategere hamwe n'abigisha cyangwa n'abarongoye ishure cyangwa umwana ukamukura nko kubivuze ukamukura amanota mu ndero nibyo bivuze yategekanije by'ukuri birahari rero nibyo turifuza kandi ko nkuko byanditswe bitekanijwe turifuza ko biheze bigakurikizwa nkuko bimeze
nako uvuga kuri ico caha co gusibanganya ibitabo canke ico iyo kosa ryo gusibanganya igitabo ico co hari haho gitomoye muri ayo mashuri atandukanye
kumburizanye n'ibyo gusibanganya ifoto kumburengera ngo sibintu twafata ko ari bya kera cyane nkuko mwabyumvise iwacu byatangiye kuboneka mu mwaka w'2016 ni ukuvuga urabona ati imyaka ishaka kuri itatu ni ukuvuga sinofata ko burya amategeko y'amategeko y'ishuri cyangwa ndetse n'amategeko yandi y'igihugu amategeko arahindagurika ni ukuvuga ibintu byose ushobora gusanga bitanditse gutyo mugabo ukeneye guhana umwana by'ukuri ukeneye kuraba ingene umuntu ku murongo uko bikose ntubura ibihano kizanye niko tabere iryo
hari amakuru mufise ku vyerekaye abo bana ko abigisha bakibona ivyo bahanuye imbere y'uko bishika mu butungane bakavuga ati ibi bintu naho bitoba biri muri abo bana bari bafite ico gitabo bakavuga ati ntihagire uzosura kubikora twamaze kubona ifoto imwe zibiri ivyo bitabo bakabikuraho bakagira iki hama bikongera bikaba hari cyo bacarabaye
cyuko hoba hanuye
umwigisha umurezi yoba yarabanje guhanura kibona akaba ariko se rikomeje kuba inyuma y'uko bahanuye babuvuze ati ibi bintu nibi bigakugwe muri ibyo bitabo
ko boba barahanuye imbere y'uko biba
ko boba barahanuye bakibona ayo makosa muri ibyo bitabo imbere y'uko bishika mu butungane
ko barahanuye bahanura
abantu abayobozi abarezi abigisha kuko ico gitabo ngira ngo ababibonye ubwa mbere harimo abana n'abigisha bakavuga ati ibi bintu ntibigasubire ntimukabikore
bo izi okomeno abasanga ndabahaye inyishu ntashokomeza neza yego
twese na Jonas ku yindi murongo wa telefone Jonas Kaze
mahoro mahoro
yego aho herereye hama kabazo canke intererano
Mperere ibujumbura hano bita mu Kinindo.
Nakabazo canke intererano.
Ama yari nk'intererano kuko na je nari numva yuko abo bana nyene bisanzwe barakosheje mugabo umwana mu kumuhana si kumupfunga ngo umushire mu munyororo ahubwo uramushira ahantu nyene ukamukosora nyene ukamwereka ko ikintu yakoze atari cyo bo kubisanzwe ngira bari bafise nkeka umubabaro w'iyo foto nkeka basibanganije ngira nibwo buryo bari kushobora kwerekana ko uwo mubabaro nyene wabateye nyene bijanye n'iyo foto urumva barasibanganije bafise ikintu impamvu urumva bafise impamvu babikuye urumva rero yuko inyishu atari kuca babashyira mu munyororo ahubwo bari kubashyira ahantu bakabahanura bakababaza impamvu yabikeye bakora ibyo
kandi urumva baracara bera ntiba sinabo gushika ino saha bashobora kuba atari nabo babikoze
nabyo ne birashoboka nyine kuko urumva ku bisanzwe mu Burundi hari hakabonero nuko rimwe na rimwe abantu batabizi bashobora kuba barabarenganije
urakoze ugira umunsi mwiza Jonas
Ego
Ferdinand murumvise ivyo Jonas avuze sinzi kwa cyo mufise mu bivuga ko namwe mwavuze ati kuva mu 2016 imbere yaho ivyo ni twari bwa vyumve hari insiguro mubi
kavyo kuri zero ngira ngo ntaco no fata ko ngo sinovuga ngo kumbe ngo byavuye kuri nibi no hava nsanga ndababeshe ariko nabwiye ko kutavuga gira ati byaje kuba byiza kumbure bahereye kuguha impanuro abana ntibasubiye hutse kubapfunga n'ibiki akavuga ati ari byiza kabone rimwe na rimwe usanga byabaye hano fata ko uno munsi ngira ngo turavye aho uno munsi ibintu bigeze ngira ngo nibaza ko ngira ngo nk'uko mwazi mwumvise ko uno munsi bafashe ngingo yo kugira ngo abana babandanye bafunga mu kurinda ko amazi amatohoza arangira uno munsi wewe tugira twebwe tugira tureka turinde turabe ubwo rwanda gonguruzwe hanyuma kumbure se twatwe nibi nimba kumbure ari byo rwanda cyangwa ari bindi ngirango tuzogira tumaze kubona urubanza zocika kandi tureza ko ngirango atari mwari kandi icyo twosaba gusa nuko gusa byotebuka cyane kuko uko umunyu usurengana uko umwana afunga umunsi iminsi ibiri niko agira gahombo kanini cyane niko ababyeyi bagira gahombo kanini cyane turifuza ko by'ukuri niyo urubanza rwakunguruzwa turifuza ko ubutungane bwoteguza cyane kugira ngo abana by'ukuri nimba atari bo bata amakosa afite by'ukuri baheze batahuka iwabo kugira ngo bandanye ubuzima bandanye mashure kuko amashure niyo ezazoheza akaba ubuzima mu isi zose
twese kandi nala ku yundi murongo wa telefoni ya Ikaze.
Hello?
Ikaze ana.
Ego ndakumva munyamakuru.
Ego nakabazo canke n'intirano ku mutumire Ferdinand Simbaruhije munyamabanga mukuru wa FINADEB.
Oya ni intererano. Ndibuka nigeze kuba ndu mutumire nkuko kwa Ferdinand aho muri radio yanyu ku itariki 27 z'ukwa gatandatu 2016. Natumiwe na n'umunyamakuru Kamirini. Nukuri twebwe iki kibazo cy'aba bana basibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu ubusobanuro bwabyo nta bundi yewe sinzi ko uwo mu mwanya nkakwereka nkakubwira icyo kibitera rona uyu mukuru w'igihugu ubu dufise yaje 2005 aza ari umukuru w'igihugu mwiza yumviriza ibibazo by'abanyagihugu akundwa n'abanyagihugu kanatsinda yaratowe atorwa hafi 65% ku ijana 2005 aramamara abo muvyeyi w'abarundi bose abo muvyeyi w'abakene cyane cyane abo mugenzi w'abana abo mugenzi w'abasportif ariko 2010 bigeze ibyabaye mu bundi mwagiye mubona leta yiwe n'umugambwe wiwe bagumye bakora ibintu muvuga bitari byiza abana bishe abantu kuva mu byaruvubu n'ibyahese ndabisubira ngo byagatunda
ariko turaza kwirinda ibyagirije kuko tudafite urundi ruhande ruza kwisegura
yego umbabarize nyenda kubwira aho byahereye rero bimaze kugeraho iyo kuri ico umuntu hasigara impfuzi uri hasigara umwica n'umuryango w'umuntu rero bigeze 2015 ho byabaye bibi cyane gose murazi byabaye niho rero hacye hatangura za ndirimbo zamuhayagiza babana bamubyinira kukibara baratanduse batangura kugutwagwa n'agashavu kubera kubura ababyeyi babo kubura abonkere babo abatante babo kandi bakwamba kuva bivugwa ngo ni leta ya nkunziza urumva umwana mu mutwe yatsiye developer ko nkunziza ari umuntu w'umugizi wa nabi rero niho byahe nonese ko kuva kera twari dufite ibitabo birimo rwa gasori harimo ndadaye umuntu wari kubwira nasibanganye igitabo kirimo umukuru w'igihugu n'umwe nta nizi ntaho byigeze biro naho ntibabironderere ahandi
hama wewe
nabo bacamanza
uti nabo bacamanza
rero hari icyo bita situation nyiwandi nibumvirize barabe igituma abo bana bakoze ibyo bintu bumvirize umwana umwe kuri umwe
baravuga bati hashobora kuba atari nabo babikoze kuko gushika ino saha ibitabo ngo byari byaratiwe kugira ngo binde bishika kuri iryo shure ryabo
uko niko nabivuze naye mu kiganiro cya 27 juin bishobora kuba ari icyo kibazo hanyuma wari kuravuga hari ikibazo wabajije umunyamakuru wabajije Ferdinand ntiyagusubiza neza ati nta kindi gihano bari kuronka muri reglement d'ordre ya reglement scolaire ibaba bafite ku ishuri ego hari article ivuga ngo destruction de biens scolaires kuko ivyo ni bijya muri cadre ya y'ikosa rya destruction ukwangiza konona igikoresho cy'ishuri
agacanwa gute iyo yaramutse yononye ivyo bintu
yesho sanga bivana kera ari nk'ikirahuri wamenye baragipima umubyeyi akaza kwakizana bakagisubizamo wamenye umupira hari abantu bamenye imipira ya vore bakayitobora harabana bonona icuma muri laboratoire barestima bakaraba nk'icyo gitabo kubera kizokora kigakoreshwa n'abandi bana bazoza n'abandi bazoza igitabo n'ikintu kibikika rotire y'amanota 15 abahaye naho abacamanza bagize extedozere ushafata abana bagatwara muri prison bagaca bayiriki nje n'ivyo kwibonekesha babone ko uwo muprokera urubanza
urakoze cyane ana
nubwo butabera butari nyene bashaka kwirekana ko bakunda president bamugwanira bayiriki nje n'ibintu ku mwana biri byoroshe
ariko ivyagirije tubigabanye uvuga ico uyumvira ivyagirije tubigabanye cyane
yego ico niyumvira je numva ku mwana bo kurikiza regrema hanyuma hakaba nikunishitwa hari ikintu bita kwedika abana ega abana biki gihe munyamakuru ntameze nko twe twize a notre époque twarubaye ikintu bagutoza kuba ikintu cyiwanyu nico wundi none ubu abana biki gihe urabona abana biki gihe comportement zabo n'ukuri nimba ari situation bakuriyemo iki ibintu byose donc byose abacamanza babirabe president kumutabura gutabura igi none se ko hari ibintu amanitseho ngo dusenga dukora ku mabutike ku makiosi iyo bitabutse umuyaga bitabuye hari gusanga ariko ko kwiye kwatabutse hari gusanga ari umutwe we wavuye ivyo se ni foto yiwe iba yononekaye ni ivyo kati batabigira infraction ivyo nivyo barakwiye kubihanira mu kigo bagahana abana bagatuma ko abavyeyi bakaraba nujya ngiye nakubwiye origine y'ivyo bintu uzosanga uwo mwana afite ikintu aruprosha prezida
rero
kugira agaragaza umubabaro wiwe atabura iyo foto cyangwa akayisibanganya kugira yumve ko yoba yihoye ka kababaro uyo leta cyangwa wewe yaramuteye n'ivyo
ubwira umunsi mwiza ana urakoze kuvyumviro vyawe Ferdinand ku ruhande
niko ndavyumva niko nabisiguye icyo gihe hari 2015
urakoze ubwira umunsi mwiza
ego ngegeje kwishura kuri cyo kibazo cyo kwa ngegeje kwibazo cyo kwanze kwa Alain ndiye azakungira ngo yavuze ati yaiza kumbe ukuntu abana babona mukuru gihugu ndetse navuze n'ibijanye ngo nabatabanza babarinzere n'ibindi ariko ndengira ngo twebwe hano umuntu andi twebwe ivyo n'ivyo twoza mutane kuko twebwe huya tuvuga ikintu by'ukuri nuko twa tugifite icemezo mu kino gihe no munsi niraza ko nta kigwa kirakogwa uno munsi cerekana neza ko abantu bafite kuntu babona uyu tanko uyu undi bidanye kumwe n'ibihe turimwo rero ngira ngo muri gito bimeze gutyo rero niza kongira ngo ibihambaye ndetse no fata ko nitwagwa twe ku hano n'undi mwandi fina deve ko ngo bya iva twewe igito iva ko ntaza tubona ntaza tuzi rero ngira ngo ni habona ibyo bizobyerekana niho twese twagira tuti tukashikiza uko ico kigo izo tayi duhaye rero ntaje ndaza ndaza mutane hanyuma yakoze ku nkosoya vyati twiye bijanye nazo na no kono ni foto avuga ngo ngo decision scolaire bonde bien scolaire bon idio ni turu bari hano kandi navuze rage kumbwira nti kuri kose kugira makosa yose byabaye barondi ikosa by'ukuri bijanye ikosa ntaje ntibodibura mwabye kene ko by'ukuri yo yo regrema scolaire koko irahari ari kugira ngo ikurikizwe twifuze kugira iteka uko kugimeze by'ukuri isomwe bayirabe barabire ingene bo hanabana by'ukuri atababaje kuko navuze ko abana nko kandi ndangura abana byabiragoye araho mwana agira ibintu atazi ndiye koragira rero urumva biragoye by'ukuri ariko ngira ngo reka tunye turabi yo bitera bija ngira ngo vuba cyane ngira ngo bizodadanuka kuko nabwiye ko no munsi ari amasaha 48 asigaye kugira ngo urubanza rusho kongurwa
numva ala kandi aragaruka ku kintu cyo kico kibazo gishura no kuba ikibazo ca politique muri FENADEB mu byumvira kwiki
bon sa politique jewe twetse gutabira urumva byo twa gutora neza ko rya politique byo tugora kuko nta byemezo dutse ko rya politique twebwe no munsi kandi ukuri ndezewe nico bitwangira nti jewe ko turaba twebwe twumva ko urumva uko bikose ngira ngo kugira ngo bafate abana ngira ngo uko bikose bara ari uko bikose ibyo bitabo byaronekanye uko biraboneka rero urumva yavuga uti kumwe nta kibonekamwo nibyo bavuze ngo bizi ya politike muri kano kanya tuba tuvugana jewe sinovuga ngo ndabyemeje ko ari ya politike ziri kwino basanga
bya politike nashatse kuvuga ya politike yavuga ati agishika vyagenda gutyo amazi imyaka bihindukira gutya politike iratandukanira gaburura isubira kuza gutyo maze iyo politike nyene yahindutse bwe kugasanga nabo bana byarabakozeko
niho navuze ko nta kigo no muskekana uno munsi kuje na politike no munsi inge nabana bamwe nabandi babona ngido cyagira hina kurika nta kigo no muske yabone kandi wacu mu gihugu twa gufatira ko ari cyo gituma no gira ntije yo kuja inyo ya politike ntaje no da mutane je
mbega Ferdinand murafise mu runani FENADEB nk'abantu biga imyitwarire y'abantu ko abantu bigenza psychologue nibiki hari abo mufise mu runani rwanyu
mwakoze cyane gose burya rico nabwirira nuko burya urunani burya ni urunani so kuvuga urunani no kuvuga na mashira hamwe no kuvuga urunani no munsi Fenadebe yo mashira hamwe atandukanye amashira hamwe ashe 37 yose byuko ari mu byaka cy'abana ariko afise umwe yose usanga ikise ibyo isangije cyangwa no kwita ama service atandukanye itanga rero mu mashira hamwe agize urunani Fenadebe tafisemwo tafisemwo abizi bya psychology tafisemwo abatanga service zitangwa na psychologue ibijanye n'imibereho y'abantu twafise by'ukuri hanyuma rero ndetse ngira ngo muri iminsi igenda ngira ngo twari ko twibwira nge abantu bakiri hari rero urumva twifuza ko bagenda kugira ngo babonane hanyuma bagire baganira abe ico bofasha
nako kabazo nashaka gushika ko murumva ko mukanyishuye twese na Fidel ku yundi murongo wa telefone Fidel ikaze
yego ndabumva
yego ni kibazo canke intererano
nafite ikibazo ari ndakomanya n'intererano yanje
nduga ku ijambo
ngomba mbaze mbere abo bana bashobora kuba baribeneje imyaka yo gufungwa kugira bake bishyirwa mu mvo za politiki kugeza kuri icyo kigero kuko je nibaza ko abana bakoreye icyaha ku ishuri baca bahanwa n'ishuri ryabo sinzi ko ngende baca babikora ku ishuri bitananiranye bagaca biduza ku buryo bigera aho bijya mu rukiko icyo ni kibazo cya mbere baza kunsigurira ko abana bari beneza imyaka ko bari bafite wenda ubwenge bwo kuba bazi ko icyo ari icyaha kuko ni ikintu gikunze kuba kizwi n'abantu bakeya na cyane cyane abantu badufise imyaka mikeya hanyuma urwererano yaje nkajya mvuga nti rwose bakagombye kuraba ukuntu biyambaza abapsikologe kuko mutamuhezere kubivuga waraho usanga ari ikibazo kubyabashikiye kuko ndibuka vurema natwe mu myaka ya mbere ho hino wacu muri Congo tugeze kugira umuperezida biba ngombwa ariko atangaza yuko ubwoko bwacu babwica hanyuma bigera gihe twumva yuko ibintu byose byabaye bakuru bacu bapfuye ko aribo babishe ibintu byacu zagiye ko aribo bafite twatwiraho nashe nk'imyaka umenga nk'umunani kuko umunsi batubariye ngo yapfuye nibuka yuko hano twaciye tuvuze induru tunezerwa turi abana turirwa turaririmba kuko twe twari tuzi ko umuntu watugirira nabi avuyeho
uwo muperezida
usanga n'abana n'urugo rugero babikoze
uwo muperezida
rero biyambaje abapsikologe kugira bazi kubafasha mu guca imanza abana ntibacibwa imanza nk'abapuciste bacibwa imanza nk'abantu bakoze icyaha batakizi murakoze
uyo muperezida Gafidele yari inde hama ubwo bwoko nimba atari ibanga n'ubwa
okay ni umuperezida wacu wo kukuruke Kabila umwe yitwaje Imana n'ubwoko nyine yari yavuze ko abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mbenga nuko rero bari bavuze ko bitwa mbese abivuga baca bibicara abanyamurenga ari abanyarwanda ari abantu bose baca bibica abantu bose babita abanyarwanda kuko twe nyine tutaribo biba ngombwa ko twebwe twumva ko ari umuntu nyine ari umwasi wacu ari umuntu ubangamiye kubaho kwacu twe twaranejejwe twumvise ko yapfuye mugabo tumaze kumenya ubwenge twaje kuba baratumenya ko ari ibintu bya politiki nyine
murakoze ubwira umunsi mwiza ego Ferdinand murumvise ibibazo n'ivyumviro vya Fidel ari muri Republika ya Demokarasi ya Congo
navyuze cyane kandi yakoze cyane gusoza ico kazi gukora urumva by'ukuri byakeneye ukamenya neza mbega abana bapfunzwe by'ukuri bayo bari burakwize imyaka yo gupfungwa ico ni kazi gikomeye cyane kandi birakeneye ko n'abandi bose bari kwatwumvira bumva neza ibyo ari byo ni ukuvuga twebwe hano iwacu uko bimeze amategeko ibyo atekanya ni uko umwana ari iwacu kuva ku myaka 15 gushika kuri 18 ni ukuvuga umwana arashobora gupfungwa ariko mugabo ibihano bamuha si ibihano bikomeye cyane gusa ariko kuna bigabanya rero arapfuye ashobora gupfungwa rero neza ko ngo icyo bita majorite penale ni ukuvuga bamaze kuzikwiza ibyo rero ngo ku bwato tutabona ko kuri imyaka nibyo nibyo imyaka yo gupfungwa bamaze kuyikwiza hanyuma rero icyo kino bwa kijyanye nazo nayo zatinde none yaduha karero kingenze byagenze iwabo agira ati twegeye cyo kwana tumubiseza kanaka ari byagenze kunuko nize tane gusa duha ubwo buryo ni byiza rero nkuko nayabwiye twebwe hano mwandi n'umuntu nkuko nayabwiye navuze ko dufite amashiri hamwe arimo abantu batandukanye bize ibintu bitandukanye harimo ndetse nabize ibyo no kwita imibereho no kuvuga bize na psychology nababwiye ko twebwe muri minisitiri twimbira ngene turuka abantu banza kuraba ingene bimeze kugira ngo baheze barabito interano bashobora gutanga
Twese kandi na Diodone kuri inzi murongo wa telefone Diodone ikaze nawe Ego aho herereye hamakabazo ucanga intererano Nduga kwijamba mugabe ucuduzi turiko tukumva turinze kugira ingufu nyinshi
Nashaka kuvuga ko abana Abana uri kurabira baracyari bato nuko bavuga ko hari hageze yuko bapfungwa Kupfungwa ndumva birashoboka ko bapfungwa ariko urabye ibintu bakoze bashobora kuba babikoze batabishaka cyangwa bakaba babikoze mu byo gushyira nk'uko ibindi bikoresho byo kwishyura bishobora kononekara nimba rero byarakozwe bari bakwiye guhanwa hakurikijwe egrema sikorere bagahanwa n'ikigo cy'ishyure kumbure bagatuma ko n'ababyeyi bakabyika ko simbona ko gupfungwa byari biri ngombwa ngo batwarwe na polisi baje mu kasha ni ibintu byerekana ko ari ibintu bya bindi nyine by'intwaro mbibi ari ibintu byo kuguma bikwegera ku bantu bagomba kwerekana yuko perezida ari ikindi kintu kirengeje cyane perezida ni uwo kubaho ariko mu gihe bakoze ikintu kiboneka yuko ari ibintu byo kwishyura byari bikwiye guherera kwishyura bitarenze kuja gufunga abana mu mpimo njye ndumva yuko ikibazo cyari gikwiye guherera kwishyura bakaraba mwene bagikemura n'ababyeyi aho riye kuja gufunga abana nk'abagiye babone ko nubwo bavuga ngo baragije imyaka je nabona bari abana bakiri batoye bari bakwiye kuraba ubundi kuntu bagikemura n'ababyeyi hanyuma nimba ari byo bitabo cyono mu bikariwa nkuko bisanzwe bikogwa ku mashuri natwe twarashiye mu mashuri y'ibitabo byatabutse barahamagara ababyeyi n'indi gitabo cyangwa ubwo amafaranga runaka bakayabishyuza bakagura gishashi
urakoze cyane gose ubwira umunsi mwiza Dieudonné kuri ibyo byumviro byawe ego twese kandi na Jean-Pierre Ricard
koze
ego
nkuko bisanzwe ikirunda ni wacu ni muhira numva ko ikibazo cyabereye mu ishuri ko cyakigera hejuru cyane rwose ntibaza ko afite abarezi bapefe diregiteri bakakwicara hamwe bakaba abanyeshuri bakoze bakabana ko bisanzwe adatenze kwishyira muri politiki ngo bagize ishusho ry'umukuru w'igihugu
urakoze cyane umbwira umunsi mwiza
kose aba ari umwana niwo guhanurwa kuko uri ku ishuri wagiye kwiga byinshi nuba ko tuvanga mu shingo giye gufungwa kandi n'imba imyaka 5
urakoze cyane Jean-Pierre nawe ugira umunsi mwiza ego Ferdinand dusanga bariko barasozera ikiganiro cuno munsi muri isanga hanyuma wigeze kuvuga yuko bazovanwa mu kirundo hasotse itege kurivuga ko bavanwa mu kirundo bakajanwa ingozi gufungirwa kuko ari naho basifise no kwita gashogashwa kwakira abana ubundi akugashoka meze gute iyo umuntu yumvise ngo gashogashwa kwakira abana uko bapfunzwe si kwa bakuru bapfungwa cyane
Mwaza chane kwa sekumba za icho kibazo nukufuga mbele kundi ukodi nizyo sabini wazo itatu mbele uga mbele ukezo shukwa chokwa Dieudonné nagilati ya wana shakua tako ze makosu kwa sanakumbele kwa zira uhusa nivyo kukoku kuzino mwote nukumu wizi kuva bafashwe nukufuga ni hacha kukula neza kwa vikuri awane wakiza ya makosa nukufuga yudu mbako unomwote kwa utu wakitu waivuga unomwote kwa fatako wana achera yudu mbaneza kwa ginango icho otuwezi ginango kwa umuntu abana fatako batera yavuze kandi ati abana hari naho babashaka kubikora kumbure mu gufina turazi ko abana rimwe na rimwe bisi ugasanga bariko bafina ugasanga bagize amakosa bice mu gufina niba hari neza ingaruka mbiza z'ibyo bariko yakora nukuvuga irumva ko aho niyo irumva abana n'abana nyine irumva ico gituma tubwira tuti ni byiza ko by'ukuri amateka yo ku ishuri akora mu bihe bene ibi kugira ngo abana kumure ni umuntu ntabasanga babujije iterambere ryabo ikintu uvuga ni kibazo kitaneza ni Jean-Pierre yagize ati tujya ku mashuri burya habaho umuyobozi habariho prefe ndetse n'andi bategetsi bandi bo ku mashuri ati abaye amakosa bene ayo ati none ati ntiboja hamwe mbega abayobozi abo nyine bajejwe indeyo nyine ku ishuri bakaraba kuri ibihano kibereye ati ndetse bakisunga uko bakaheza bakaraba abantu
yego dusongora dusigaranye iminota mikenya dusongora yego
ibyo twe ibyo twese byo kwitwa byumva cyane gose n'ukuri turifuza ko byo kuri mwebe nibi ku mateka y'ishuri yaje akora cyane
ego hanyuma aho bazopfungirwa ingozi bisigura ko bafungwa nk'abakuze canke biratandukanye
mu byukuri uno munsi urumva uko bimeze uno munsi urumva hariho aba uko uno munsi ndi tunganije nuko uno munsi se hariho amazi abantu ba amazi urumva hari nabwiye ko ingozi ko hameze urumva hariho uno munsi hariho prison na hariho y'abantu bakuze rero uno munsi rero abantu bakuze mu byukuri abantu bakuze uno munsi n'abana ntibafungirwa hamwe usanga hafite ukuntu hagabuye rero murazi ko abana batakuje hamwe abakuze nabo kaje kwabo kubera ko ngo bandukanya ingeso mbi usanga umuntu akuze usanga kenshi na kenshi avutse amaze gusatsa amaze kugira amakosa menshi cyane iyo rishobora gufata umwana ukamushyira hamwe nawe usanga umwana agiye kumurahura ko ibintu atari byiza
batagiye
kugira ingeso zitari
murakoze cyane rwose Ferdinand Simbaruhije tukabibutsa ko muri umunyamabanga mukuru w'urunani FENADEB mwakoze kwitaba ikiganiro cyacu yakoze ingenieur yegeranije amajwi muhinga bw'ivyuma na Fasil Gebe utwari kumwe nanje na Lidiane na Hazuna indemesheje muri sanga y'uno munsi twongere dusaba imbabazi ko mutashoboye gukurikirana ikiganiro c'amagara y'abantu ni kuwa gatatu uza mandanye kuranigwa mu vyo murimo vyose abatashoboye gukurikirana kino kiganiro cose mushobora kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse muri sanga mubandanye rero kuryoherwa mukanya insase n'incamake y'amakuru mu rurimi rw'ikirundi ndi ni kinyarwanda
Radio Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu